muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 na 95.2 mu Burundi. Muri turi no kuri internet www.radioyacuvoa.com. Mu mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, muzi ko abakuru b'ibihugu bya Afrika bari bateraniye Kigali bashyizeho isoko rusange ku mugabane wose.
Nitwasanga koko harimo ibintu bizoteza imbere abene bihugu nta kibuza yuko urundi bitobitsinye.
Uyu ni Alain Diomède Nzeyimana, icyegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uburundi ntibwari mu nama y'i Kigali, ariko rero amasezerano bwiteguye kuyashyiraho umukono. Nawe itorwa rya perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya EAC riri mu rukiko kubera abanyamuryango bamwe na bamwe bataryishimiye. Ni ingingo z'ingenzi. Abakuru b'ibihugu bya Afrika rero bari bateraniye Kigali uyu munsi basinya amasezerano yo gushinga isoko rusange ku mugabane wose. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi wakurikiranye iyi nama. Asumta, wiriwe neza?
Wiriwe neza Toma.
Hari ibihugu bitanu bitari biri Kigali bitashyize amasezerano bitashyize umukono kuri amasezerano. Ibyo bihugu ni ibihe?
Ibyo bihugu ni Nigeria, Eritrea, Guinea-Bissau, Sierra Leone ndetse n'igihugu cy'u Burundi.
Hari impamvu se ibyo bihugu byagiye bitanga aho ngaho mu nama ku buryo busobanutse?
Usibye igihugu cya Nigeria cyo n'ubwise bavuga ko perezida wabo yavuze ko agomba kubanza akaganira n'abashoramari bo mu gihugu cye, ndetse ejo numvaga ko ndabyumvise mu itangazamakuru ko igihugu cy'u Burundi cyo cyavuze ko kidashobora kuza mu Rwanda kubera ko batizeye umutekano wa bagirira mu Rwanda. Ibindi byo ntabwo byigeze bisobanura impamvu yatumye badasinya aya masezerano.
Hanyuma rero amasezerano yashyizweho umukono, ubungubu Abanyafurika icyo bashobora kuyategerezamo kizabagirira akamaro ni iki? Muri ayo masezerano ikintu gikomeye kirimo ni iki?
Ikintu gikomeye bavuze cyane cyane nk'aya yasinywe n'ibihugu byinshi cyane yerekeranye no guhahirana hagati y'ibihugu bya Afurika, bavuga ko ari uko Abanyafurika bajya bakura ibicuruzwa mu gihugu runaka bakabyambukana ikindi gihugu bitabagoye, batagombereye bavuga cyane cyane nk'ukuntu wenda indege ishobora kuba ishobora kujya muri Afurika nikaza zikazunguruka i Burayi cyangwa mu gihugu runaka bajya mu kindi, bakavuga bati mu gihe aya masoko yaba yasinywe, isoko ry'ubucuruzi ryaba ryasinywe, bakoresha uburyo bw'imisoro, bakoresha uburyo bw'ingendo, abantu bakabona ibyangombwa mu buryo buboroheye. Abanyafurika bakavuga bati twakungukira ikintu kinini cyane muri ubu bucuruzi.
Niko se Yasumta, abakuru b'ibihugu bari bateraniye aho ngaho 19 Kigali, wabonaga koko bari bishimiye kuhaba mu rwego rwa Afurika atari ku rwego rw'u Rwanda rwonyine?
Wabonaga babyishimiye ababashije kuza, kuko ni amasezerano menshi basinyaga, ni amasezerano y'ubwoko butatu wenda turanabigarukaho, ayerekeranye n'iri soko rusange basinyaga n'andi yerekeranye n'ibyerekeranye no kugendana hagati y'ibihugu, ingendo abaturage nyine bagendana hagati y'ibihugu, kuko wabonaga umuteza agenda bakicara bakamuhereza amasezerano akayasinya, bakamuha kabiri akayasinya, noneho bakamuha n'aya gatatu yerekana ko byose nyine byakorewe muri Kigali. Wabonaga rero abo 19 bari baje bajyaga gusinya bafite n'intumwa zayo nyuma, ubajyaga gusinya intumwa ze babonaga zimuha amashyi menshi, yanavayo agashaka kwereka intumwa ze zimuri inyuma ko igikorwa cyari cyamuzanye Kigali kirangije, agahagarara akabasuhuza bakakomeza bakamuha amashyi menshi.
Ku rujya n'uruza rw'abaturage ba Afurika, Afurika yashyizeho pasiporo, urwandiko rw'inzira, igitabo cy'inzira. Uyu munsi hari ikintu muri ayo masezerano y'urujya n'uruza rw'abaturage kirimo cyerekeranye n'iyo pasiporo, kuyiha abaturage ku buryo bwo kuba benshi mbese ku buryo bushoboka?
Ya, uyu munsi ntabwo babisobanuye cyane ngo byatapfuye ngo babisobanure, ariko mu bihugu 44 byasinye amasezerano y'isoko rusange, 27 byonyine nibyo byasinye amasezerano bemera hagati y'ibyo bihugu 27, basinye amasezerano y'urujya n'uruza hagati y'abaturage b'ibyo bihugu byo uko ari 27.
Asumuta Kaboyi, urakoze rero ubwuraza kuduha inkuru irambuye mu makuru yacu ataha. Urakoze.
Urakoze cyane sana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nk'uko twabibabwiye rero, Uburundi ntabwo bwari buri muri iriya nama y'i Kigali, ariko rero bushobora gusinya amasezerano yavuyemo nk'uko Alain Diomède Nzeyimana yabitangaje. Alain Diomède Nzeyimana ni icyegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Remo Nzimana yaduteguriye inkuru.
Icyegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Alain Diomède Nzeyimana yemeza ko igihugu cy'u Burundi atagahombo na kamwe kizogira kubera kugitaba inama y'intumwa z'ibihugu bya Afrika iri kubera i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Uyo ari mu bavugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ko kutitaba bidasigura ko Burundi butazoshira umukono ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa. Agasigura ko ababijejwe bazovyiga kugira bafate inkingi ibereye ku neza y'abarundi.
Muri make kutitaba birafise icyabitumye, mugabo amasezerano hamwe yoba afise ikintu azokungura igihugu cy'u Burundi, nibaza yuko atacyo tuma Burundi buyasinya. Oya, nta kintu kimwe turiko turahomba mu byerekeranye n'amanama mpuzamakungu, inama bateguwe kera rwose n'impapuro zo gukorera ko abazifise. Abasigaye gusa kugira ngo abantu bicare bahinyanyure berekane yuko bari kumwe nawe, bundi nibaza yuko atangorane. Nitwasanga koko harimo ibintu bizoteza imbere abenegihugu, nta kibuza yuko Burundi butobisinya. Ni murindire leta maze kubiraba neza igasanga bo bisinya muzobimenyesha.
Ijwi rya Amerika ribajije inyungu Burundi buzoronka mu ngingo bwafashe kutitaba muri iyo nama. Icegera cuvugira umukuru w'igihugu avuga ko ari uko igihugu cy'u Burundi gishaka ku butungane bwokora kubijanye n'ibirego cyashikirije ku gihugu cy'u Rwanda.
Igihugu cyane cyane dufite nuko dushaka ubutungane bukora amabi leta y'u Rwanda igumi ikora ikorera Abarundi aja habona cyo nyine kizobeza ni hamwe ubutungane busanga koko ibyo bintu atari byo. Ariko dukurikije ibirego byose bimaze gutanga, biraboneka yuko u Rwanda rukorakora ibintu bitari byiza ku gihugu cy'u Burundi.
Nayo abajijwe ko nimba iyo ngingo iterekana ko igihugu cy'u Burundi cikumira imbere y'amakungu, Nzeyimana yishyuye Ijwi rya Amerika ko igikomeye ari uko imvo zatumye u Burundi butitaba iyo nama zumvikana.
Turiko turikumira igihugu kiritunganije, abenegihugu bari ku kivi, ibikorwa by'iterambere birabandanya. Gusa twebwe nk'uko nyinshi bari mukuru w'igihugu yabishikirije, nidushobora kurungika intumwa mu gihugu biboneka yuko izo ntumwa zitoba zifite umutekano. Igikomeye gusa nuko twumva yuko dufite icatumye tutaja mwiyona.
Igihugu cy'u Burundi nticitavye inama iri kubera i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa 21 kwezi kwa gatatu 2018. Inama ifise intumbero yo gushyira umukono ku ihanahana ry'ibidandazwa atantambamye hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yashikirije ko intumwa z'u Burundi zidashobora kwitaba inama ibera mu gihugu cy'u Rwanda, gihaye indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi abahungabanije umutekano mu Burundi mu mwaka wa 2015, kandi igihugu cyahonyanze amasezerano mpuzamakungu ku bijanye n'umutekano w'ibindi bihugu. Akaba yabishikirije mu rwandiko yarungikiye umunyamabanga w'inama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahamat ku wa 14 ukwezi kwa gatatu 2018. I Bujumbura, Remo Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, VOA radio yacu mu ijambo rimwe, niyo Facebook. Arusha muri Tanzania, itora ry'umuyobozi w'Inteko Ishinga Amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC riracyatera impagarara mu rukiko rw'uyu muryango. Pierre Claver niyo nkuru araduye ibisobanuro muri inkuru ye.
Ni gice cya mbere cy'urubanza rwashingishijwe na Leta y'u Burundi yiyamiriza itorwa ry'umunyarwanda umushingamateka Martin Ngoga mu kibanza cy'umukuru uyo nama nshingamateka. N'amatora yabaye mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze. Abashingwamanza b'umushingamateka Fred Mukasa Mbide w'Umuganda batsiguriye sentare ko yomuha uburenganzira akazotanga umuco nk'uwatoye kandi yiboneye ingene amatora yagenze. Maître Donald Deya numwe murabo.
The assembly as an institution of the community, it is natural that it be represented by the council to the
Ina mashinga mateka nkugwego gwa yase isorekigwa mu mategeko n'umunyamategeko wa yase nyene, ariko ntikibuza ko ishobora no guhitamwo kurungika abandi banyamategeko ku kibazo kiyega. Ni muri iyo ntumbero rero Fred Mukasa Mbide yahawe uburenganzira bwo kuza gutanga umuco muri sentare. Inama nshinga mateka yamugenye kuko nawe ari umunyamategeko kandi ivyo ashikiriza ni kunyungu za bose. Azovuga uko amatora ategurwa nuko byagenze kandi ko amategeko yose yakurikijwe maze amatora akagenda neza gutyo kwibikorwa byo bandanya tanzitizi. Mu ntango z'uku kwezi iyo sentare nyene yari yankije uwo mushinga amateka gutanga uwo muco kuko ataburenganzira yari afise bw'inama nshinga amateka. Umunsi umwe inyuma yo kwankigwa inama nshinga amateka yacitora ingingo imuha ubwo burenganzira kugira ngo azogire ica shikiriza muri sentare yisunze ingene amategeko akurikizwa hamwe n'ingene ayo matora yagenze. Icyo gihe abashinga amateka babiri gusa b'Abarundi nibo bari bahari, yari Honorable Sophia Nsavyimana na Christophe Nduwayo baturuka mu Runani Amizero y'Abarundi. Aho niho uburanira Leta y'u Burundi afatira mu kubwira sentare ko ahubwo inama nshinga amateka yongeye ikibi mu kindi kuko no mu gutanga ubwo burenganzira amategeko atakurikijwe.
Yamuhaye uburenganzira bukuza abashinga amateka indwi b'Abarundi atariho bari, hamara amateka arerekana yuko ukuntu ibitigi babimeze kugira ngo inama nshinga amateka y'Afrika y'Ubuseruko ishobore gutanga uburenganzira cyangwa ishobore gusasa bikuje amategeko. Nuko nimiburi buri gice cya gatatu cy'abari muri iyo nama nshinga amateka mu gihugu cyose babariho bari. Urumva rero twebwe ubwo burenganzira bamuhaye kugira ngo asubire kurenguka ababo muhaye Abarundi indwi ku Barundi 9 so bari bari Abarundi bari bahana n'abana Abarundi babiri n'uvuga yuko igitigi kitagikwiye. Turabirekana yuko uyo muntu atacu yubaje gufasha sentare cyane cyane kuba yuko ari no mu bahunyanza amategeko mu gihe batora ujya mukuru w'inama nshinga amategeko avuga y'Ubuseruko. Ariko murazi yuko ikintu cya mbere gihari nuko ibe n'iryangingo sentare nifuse uburenganzira bwo nyene guko na yuko imukeneye cyane cyamukeneye naho sentare mubwira ngo araza turazi yuko atazoza kumara ko cyane cyane ikare nuko tuvuga yuko amategeko mu gutora umukuru w'inama nshinga amategeko y'Ubuseruko yaho nyanzwe ku bicanye bitegire naho sentare murikara ngo waze sinzi kwazoza kwerekana yuko Abarundi ariho bari bari n'abacanze ariho bari bari.
Ni rubanza rukurikiranwa n'abantu benshi cyane cyane abashinga amateka kuko ruberekeye. Hari ikibazo cabajijwe n'umucamanza yararongoye intahe cateye impari sentare yabajije iti none uwo mushinga amateka ashaka kuza gutanga umuco ku gatwe kiwe canke aserukira inama nshinga amateka yose. Abashingwamanza babuze nyicu yihuta vyabaye ngombwa ko Fred Mukasa Mbide nawe ne yaraho abajya kara abahinyishu. Iyo nyishu yabaye ko azo kwiserukira agaserukira n'abandi bashinga amateka atavuze amazina. Yamara na wene yongorewe n'utwari yo nama nshinga amateka Martin Ngoga atemegwa n'u Burundi. Uwo uyu munsi yari mu costume yirabura ni karavati. Icyo kibazo nkora mutima shatumye ava inyuma ahakunze kwicara maze yegera imbere aho Mbide na bagenzi we bari basa n'abagize akanama kihuta bongorerana maze babona gutanga iyo nyishu. Sentare imaze kumviriza impande zose yacicira urubanza mu mwiherero ivuga ko izoshikiriza ingingo yayo vuba ku isango ritavuzwe. Yamara yavuze ko atari kera kugira ngo urubanza nyezina rw'amategeko yerekeye itorwa ry'utwari iyo nama nshinga amateka ruve mu nzira. Igihe urwo rubanza rwatangura kuburanishwa mu ntango z'uku kwezi, sentare yaranse icifuzo c'u Burundi casaba ko ibikorwa vyoba birahagarara mu kurindira ku rubanza ruhera. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gihe cy'imvura nk'uko mubiza abana bakiri bato bakunze kurwara inkorora, ariko muri iki gihe yarabakariye cyane ku buryo budasanzwe. Ababyeyi bakwiye rero kwihutira kujyana kwa muganga umwana ufashwe n'inkorora no kubagaburira ibiribwa bifasha umubiri wabo kwirwanaho. Turabisobanurirwa na Dr. Ameline Jimbere, muganga wanonosoye ibirebana n'indwara z'abana n'amagaburo abereye abana mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi. Byari mu kiganiro muri Sanga na Uriane itangishaka mu kanya gashize.
Nibaza ko ari kirere kitifashe neza kuko byaramye byaramyeho erega twahora muri ruhubuma. Ni ukuvuga icyo cyambo rivuga ko ari igihe abantu bahema nabi haza inkorora. Hanyuma no kwa gatatu birenze ko kuko nubiracariho ariko sindovuga ko binganya nko mu kwezi guheze. Hari ikirere rero ubisanzwe hanyuma abana basanzwe bigwanira nabi uti kubera iki kubera ko abasoda bamwe bagwanira umubiri ku bana batoyi ntibaba baraba benshi no gukomera ntibaba barakomera kuko umwana amaze kuvuka akora abasoda biwe buke buke mu ntanga akakoresha abasoda yahawe yakuye munda kwa mama wiwe. Nukuvuga rero abana batoyi bafite munsi y'imyaka 5 baba basaba soda bake kuko baba bakiriko barabakora. Ica kabiri nuko na nyaba soda bataba baragira ingufu nk'inkoro rifasha umwana afite munsi ya mezi 3 urumva neza ko cyabigorana kuko abasoda ntabararonka. Ikindi naco nuko bafite uturingoti dutwara impemu ico twokwita imiheha mu Kirundi duto cyane. Rero uko tuba duto niko bigwanira nabi kuko dufungana n'ingoga hagiyemo uducurane twaduheha twabo turazibirana noneho mu guhema ukumva arazwira. Ariko iyaba yari umuntu akuze bitari kugenda gutyo urumva rero hariho iyo myaka yabo ijanye n'abasoda bake ijanye n'uduheha duto duto nabyo byatumye bagwara kurusha. Ikindi naco novuga ngo kijanye n'igicumbere nuko burya mu bihe by'imvura baba bana baba bakuze ntibihutira kunywa amazi kunywa yaba amazi y'ibyamwa yaba amazi asanzwe urinda ko ari nk'umuntu akuze arashobora kubyibuka ati nanywe amazi make nico gituma nyotewe. Ariko abana bobo
agoma korora gusa
ntabyo bumva ko banyotewe umubyeyi arabaha kumbure ntibanywa nkuko bahora banywa ariko ico naco ni kimwe mu byo batumye bigwanira. Rero kuba anyotewe kandi hakanyigica ari kibi noneho kaka mikrobe kari mu gicu gaca kashikira kuri wa muhogo unyotewe agaca afatwa na gose donge kuba banywa kubera igicu kibi kuba bafite uduheha duto duto kuba bafite abasoda batarakomera kandi bake n'igicu rero kibi ngibyo byatumye abana bagwara kurusha ibindi bihe. Mugabo narabivuze n'ubu ndabisubira uwo mwaka abana baragwaye gusumba ibindi bihe iyi myaka novuga ngo nk'iyi myaka 5 iheze sinabonye ko bagwaye cyo kimwe nk'uko uwo mwaka byabaye mu kwezi kwa kabiri.
None umwana afashwe nkuko twabibajije mbere mu ntango umwana afashwe n'inkorora umuvyeyi yo vyifatamwe gute cane cane iyo ashobora kuba umuvyeyi adafise uburyo bwo kuja kwa muganga buno nyene uhanura ko yo vyifatamwe gute umuvyeyi?
Ego umwana afashwe n'inkorora agifatwa nyene umuvyeyi no muhanura ngo yitwararike cane ko umwana anywa vyinshi kuko kunywa vyinshi bituma twatuntu twaca mu mpemu tumanuka tukaja munda mu kibanza tudashobora gutera ingorane. Kunywa cyane rero kwinginga umwana kumuhindurira utwanywa gusumba nimba ari uwo nka kamwonsa cyane akagerageza akarondera kanya yopfuma mbere asaba kanya kugusiba ku kazi niko nobivuga kugira yonse umwana agabanure ko umwana azonywa imiti myinshi ari uwonka ari unywa ibindi naho bakamuha amazi y'ibyamwa arafasha cyane bakanamuha n'amazi asanzwe bakamuha mbere n'agacayi kadakaze kugira ngo bashobore kubombeka wa muhogo ngibyo ibintu bibiri cyane cyane biri muri kimwe mbere kunywa cyane kumufungurira ibintu nsanganyangaburo birimo nsanganyangaburo nyinshi ku mwana amaze gufungura nabyo birafasha kuko izisanganyangaburo zirafasha umubiri kwirwanira no kuvuga ibyamwa gusumba iyindi minsi yahora kumuha amazi y'ibyamwa jus de fruits hanyuma icya gatatu ngizi minsi impanura ababyeyi hariho udutegwa tumwe tumwe dusanzwe dufite ibyunyunyu bifasha umuhogo kwigwanira niko novuga ico twita mu gifaransa le remède inoffensif murabyumva neza ko ni ibintu bitaco bitera mu mubiri ariko bituma umuhogo woroha nutwo rero nanavuze ko bashobora gukoresha indimu ku mwana arenza amezi atandatu bagashira mu mazi asusurutse bakayivanga n'akabuki bakamuha duke duke rimwe kabiri ku munsi biratuma wa muhogo woroherwa utiba muha kandi tingana gute bivana n'ingena ngana ariko ku mwana atarashikana umwaka noshima ko batorenza 30 ml ku munsi kandi bakazimuha mu bihe bitandukanye amabiri mirongo itatu naranavuze nuko bashobora gukoresha igiti cyitwa ikizira nkugwa bakacoza neza bakakibabura bakagikanya naho nyene umwana atarashikana umwaka bakamuha kayiko kamwe bavanze n'ubuki cyane cyane ku mugoroba kuko niho impemu ziba zizumye niko novuga izo duhema dukuye mu gicu kandi zikanye rero biratuma abana bakorora cyane mu ijoro gusumba ibindi bihe rero ndavuga nti ku mugoroba barashobora kumukanyira akayiko k'amazi kizira nkuko bavanze n'ubuki bakamuha kugira ngo wa muhogo ubombe ibyo byose ndiko ndavuga n'uduti duto duto atari uko ababyeyi baca bavuga ngo noneho narose umuti sinkigiye kwa muganga oya sinana wise umuti urumva ko ntavuze ngo n'umuti navuze ngo n'uduti n'utuntu dufasha umuhogo turi mu ibyunyunyu bifasha umuhogo kutumagana maze yankorora ntimukarire uko yari kumukarira hariho n'abashobora gukoresha akandi gati kitwa umufumbegete naho nyene bagakanya n'uduti usanzwe dusosa afite turimo ibyunyunyu bituma umuhogo woroha ariko ibyo byose ntacyo bisubira kumara umwana yamaze gushuha
yamaze kugira umuriro
aho dushitse urumva nariko ndavuga inyifato muri rusangi kumuha ibyanywa byinshi bishoboka byose kugira ngo ashobore kwigwanira kuko amazi arafasha umubiri kugwana kumuha ifungurwa nsanganyangaburo gusumba uko yahora no gukoresha twa duti duto duto mu gifaransa bita remède inoffensif ntegeje kuvuga ngaha indimu kizira nkugwa umufumbegete mbere ku mwana kuze bashobora no gukoresha umuravumba bakawutegura uko nyene bakamuha duke bawubabuye bagakanya bakamimina neza mukayungiro gasukuye bakavanga n'akabuki bakamuha kayiko kamwe cyane cyane ku mugoroba kugira ngo tugabanure twongereze umuhogo ingene wokoroha niko novuga son des produits nous parlons avec ngo produits adoucissant la gorge
yego izo produits nyene zorohereza umuhogo ni ibyo twokwita ko ari miti kama canke ibintu kama ibitegwa kumbure bihari mu kibano none ni kuki abantu basigaye bagwanya canke binuba ibintu nk'ivyo vyakoreshejwe kera kandi bizwi neza yuko bifise ivyunyunyu bishobora kubafasha ni kuki none abarundi canke abanyarwanda dusanzwe twarabikoresheje imyaka itari mike ubusanga umenya ntitubyijukiye cane
oya nanone urumva ko na jewe hariho novuga ngo facteur limitant mu gifaransa muri antunga ikintu cyotuma umuntu atavuga ati tubyirukire uti kubera iki kubera ntawovuga ngo abikoreshe kuri bose novuga ngo byokora mu gihe inkoro itarakara ariko hari ikibuze mu bushakashatsi cyo kuvuga tuti mbega tumuha kangahe ku munsi urumva na jewe nagereranije ngereranije uko umuntu ashobora kuraba ati ahari ingorane cyane nihajya ku mugoroba mugabo umbajije uti mbega niyanywa byinshi bizomutera gucibwamo mbega niyanywa byinshi birashobora kumutera inyankanya ico bita allergie mu gifaransa sinda kwishura ntanyishi hari kuko ubushakashatsi bwatumye bishoboka kumenya iki ingaruka z'umuti n'izi ingaruka cyangwa tugeza ha kugira ngo kumwana ngana gutya umuntu agira ikintu citwa kugereranya umuntu akavuga ati kugira ngo nibe umumerere nabi reka tugeza ha kandi tuyimuhe ku mugoroba gusa kandi umuntu agacavuga ati niyashuha nibyanka kwafungura niwabona ruce niwabona byanse kwa kina niwabona hadutse ikindi kintu unyarukire kwa muganga noneho tumuhe imiti isanzwe izwi yari izwe izwi iva ikaja niho rero umuntu acavuga ati igituma rero batabyirukira nuko tutazi ngo tugezahe tutazi ngo ingaruka zabyo mbega n'izihe
murakoze cyane gutomora nkuko mwabivuze hari utwo tuntu bo banza bagakoresha bakifashisha mu minota ya mbere mu minsi ya mbere
ego ariko umwana babonye ko atanguye kudafungura utwo tuntu ntacyo tumumariye bategezwa kuza kwa muganga babonye umwana ya gripe ya nkorora izananye n'ubushuhe bategezwa kuza kwa muganga babonye wa mwana atari karakintu ko yahora bategezwa kuja kwa muganga babonye wa mwana atanguye guhema nabi bategezwa kuja kwa muganga niyo muganga ngo tubandanye ngo dukoresha ngo ikizira nkuko ngo niki oya n'imiti mugabo n'ukuri ifasha kandi benshi yarabafashije muri no minsi kandi n'umubyeyi ariruhutsa kuko avuga ati ninavuga ko nari nabanje kumwigizira nkugwa muganga ntavasha atangura kunjyagumba kuko nabyo birashe ni ukuvuga ko hariho ibintu biriho dutegezwa kwemera kandi tukabikoresha uko biri tukemanga n'ingorane zikihari kugira ngo ibyo bintu bikoreshwe ukuri kwamye mu buryo utomoye kurusha ngaho
urakoze cyane rwose nkuko mubizi kino ni ikiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika reka tuje ku murongo rero nabo nyine tubakanya duhereye kuri Claver Claver urakomeye
mahalo inarengiza kabazo amaze umwana uwo muti urabona icyo kizira cyane uvanze n'ubuki yavuze yuko ushobora kuyumuha mutudi dushushye bugeze none ubwo guhera ku myaka ingahe bame kumeza ngahe ko hari igihe umwana adashobora kunywa amazi anywa amata yonyine cyuca bigenda gute
muganga araza kukwishura reka tubanze twakire na Emile Emile uratwumva
yego ndabumva cyane
duhamagaye rehega Emile
yego ndi mu Rutana muri Sosumo hanyuma ndashimiye uwo mutumire kuri Rwanda yakatanga ikintu nziki yego yavuze ikizira nkugwa n'imifumbegeti iyo mifumbegeti hariho intara itabamwo n'imifumbegeti ndayizi mu ntara ya Mwaro ya mu misozi minini ya Mugabo nkino mu Rutana ntayihari ikizira nkugwa turakibona ariko hari ahari yavuze nyene avuze indimu indimu mugabo baratubwira yuko indimu zica istoma none wewe yo tuhanura iki ku bintu byanjye indimu murakoze
nkuko musanzwe muzi kuva umwana avuze gushika ashikana amezi atandatu mu buryo bwiza kugira ngo umuhinga buribereye nta kindi kintu na kimwe ushobora kumuhatara amaberebere nguko rero nari mpejeje no kubivuga nti umubyeyi yopfuma asaba uruhusha ku kazi akonza umwana gusumba uko byahora kubera biheza bikamufasha wa mubyeyi nawe ariko aronsa umwana gusumba uko byahora nawe ategezwa kunywa byinshi kandi nazansanganya ngabura akazifata ariko simvuze ngo acaja kumwikizira nk'uko wewe watakorora ni ukuvuga rero umwana atarashikana amezi atandatu nta uko mpanura niyo patikizira nk'uko hanyuma bijanye urumva amezi ni guhera ku mezi atandatu dushobora gukoresha twatuzi twikizira nk'ugwe kandi mubyumve neza sinavuze ngo muvange n'amazi ashushe navuze ko ikizira nk'ugwe bakironga neza hama bakagihanagura n'agatambara gasukuye noneho bakakibabura ku mucanwa umuntu yakarabye akagibyonda n'ifurusheti cyangwa n'amaboko akagikanya akuzuza akayiko akavanga n'ubuki biratandukanye no kuvuga ngo bagishire mu mazi ashushe muranyumva neza donc umwana adakwije amezi atandatu nta kindi umubyeyi agira atari ukumwonsa gusumba uko yahora kugira ngo aronke ibinyobwa kandi urona amaberebere abasusurutse araheza agafasha benshi ikindi kibazo yavuze ibiterwa nk'imifumbegeti itabaha naha erega ukoresheje kimwe ntutegezwa kubivanga uronse kimwe kirabaye muri ibyo bine navuze navuze umufumbegete navuze kizira nkugwe navuze n'indimu simpaka ngo uvange byose ukoresheje kimwe kirabaye kugira ngo tubombeke wa muhogo
Dr. Amélie Nijimbere ni umuganga wanonosoye ibirebana n'indwara z'abana n'amagaburo abereye abana twavugaga muri iki kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka ku ndwara z'inkorora zibasiye abana cyane muri iki gihe ku buryo budasanzwe. Iki kiganiro mushobora no kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gisata muri isanga. Maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama, mugira umugoroba mwiza.